Kuri wa mungu, muri komine Rugombo, intara ya Cibitoke, iri mu burengero bw'u Burundi, abantu bataramenyekana, barishe umutama w'imyaka 69. Ubu n'umubanyi wiwe yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Umutama twari tubanye neza cyane, ndibaza mu bantu benshi nta n'umwe yanka, twari tuzi imbere ko atari umuntu yamugirana nabi kuko ntawe yavugisha, yari afite ubwiza gusa umutima no ku mubiri gusa, nta n'ubwo tuzi icyo bamuhoye bamurenganije. Twakuriye mu gahungu ahubwo byadutangaje ukuntu yarengaga kandi atakibi yakorera abantu, akarengane ntacyo ntabumenye icyo yafite, ko nta n'amafaranga yari afite ngo tuvuge ngo baje kumusanga amafaranga, nta n'ibitungo yari afite mu ngo tuvuge ngo bamusigize ibitungo, nta n'itungo yari afite ryo gutuma yopfa. Twasabye ko ayo matohoza bakoze yongera icyavamo, kumbera inkozi z'ikibi zabikoze zikamenyekana.
Umukuru mutuma nyakwigendera yahoraba ko aremeza ko muri iyi minsi hasubiye kwaduka ubwicanyi bukorwa n'abantu bitwaje ibigwanisho muri icyo gice. Uwo ajeje intwaro avuga ko amatohoza yatanguye kugira abakozi bara bamenyekane.
Bacye tumenyesha abadukura mu nzego mu ntwaro, turamenyesha mu gipolisi no mu nyamiramazi, hama kugera ubu abawoteje bamaze gushika bafata amatohoza, hama bamaze kugenda bashobora guha uburenganzira kuko twahabwa tukamushinguro wa muntu. Mu by'ukuri ntabwo twashoboye kubamenya kubera ko twasanze bamaze kugenda kuko umusifa we yatubariye, kubera ko twari dusanzwe dufite hariho ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi bw'ubusuma. Icyo tugiye gukora ni uko tugiye gutunganya inama kugira ngo duhamagarire abenegihugu kwicungera no kwirarira, gukomeza umutekano no kuraba ingene twotuza abagizi ba nabi. Icyo twasaba ubutungane ni uko badufasha amatohoza yindi kugira ngo turabe kwita inkozi z'ikibi zamenyekane.
Muri iyo ntara nyene muri komine Mugwi, kuri uyu w'Imana haratowe ikiziga cy'umugabo yari yanyurujwe ku ndwi iheze muri zone Buhindo. Ubwicanyi nk'ubwo buribonekeza no mu ntara ya Muramvya nko muri komine Bukeye hagati na hagati mu gihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika ryaronse rihawe n'abanyagihugu zemeza ko umwigeme w'umuyabaga yishwe atemaguwe n'abantu bataramenyekana kuri uyu wa mungu nyene ku mugwa mukuru w'iyo komine. Ayo makomine yose yabereye mu bwicanyi afatanye n'ishamba cimeza rya Kibira. Bamwe mu banyagihugu bahegereye bemeza ko muri iryo shamba hari abantu bitwaje ibigwanisho batembera mu ijoro, bakikeka ko aribo bakora iryo bara. Igipolisi cyabwiye itangazamakuru i Bujumbura ko camaze guta muri yombi abantu barenga 20 mu bafashwe, harimo abajejwe intwaro ku mitumba bagirizwa ko bo bakorana nabo bagwanye bari muri iryo shamba cimeza rya Kibira igipolisi cita imigwi y'abasuma n'inkozi z'ikibi. Kubw'amashyamba yigenga nka SOS Torti rikunze kwegeranya ibiharuro by'abantu bicwa muri ubwo buryo, byemeza ko ubwicanyi bwasubiye gufata umurindi munini kuva mu kwezi guheze. Eme Kwizera ajejwe gutunganya ibikorwa no gutanga amakuru muri SOS Torti rikorera hanze y'igihugu yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Kuva mu ntango z'ukwezi wa gatanu abantu 60 baragandaguwe, bamwe bahitanywe n'ibitero byakorewe abanyagihugu hirya no hino mu gihugu, abandi bashyirwa kuri 24 batugwa iziga cyane cyane ku nkengero z'Ikibira mu ntara ya Cibitoke. Duhagaritse umutima bikomeye n'ubwo bwicanyi buguma bwiyongera. Biragoye cyane kumenya abangamiye kurusha abandi, cyane cyane ko hamaze iminsi haba ibitero bikorerwa ahantu hakoraniye abantu benshi, nko ku bituro by'amabisi, mu modoka zitwaye abantu, cyane abantu bagatugwa iziga mu bibanza bitandukanye. Benshi muri bo bavuga atamatohoza akozwe yo kumenya imyidondoro yabo, abandi nabo ugasanga ni abicwa bazira ibyumviro byabo, na cyane cyane abafatwa ko batavugamo n'ubutegetsi buhari. Ibigwanisho byakwirakwijwe ku rwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi imbonerakure, nabyo bikabandanya gusasika inganda. Twebwe turasaba amatohoza yigenga igihe cyose habaye ubwicanyi ubwo aribwo bwose, ababukoze bagahanwa atankunzi kugira ngo ntihagume hasasikwa indava ubwicanyi. Tukanahamagarira inzego z'inyamiramabi gukora ibikorwa by'amatohoza badahonyanga uburenganzira bwa muntu, bakubahiriza amategeko, bakirinda gufatira mu kivunga mu gufata abantu bafatiye ku byiyumviro byabo bya politiki.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo leta y'u Burundi bivuga ko umuvugizi wa leta Prosper Ntawamiye ntacyo yashimye ko twishura. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nawe yatwishuye ku butumwa bwanditse kuri telefone ati Ijwi rya Amerika ryarahagaritswe mu Burundi, nta makuru turekuriwe kuriha. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.